mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe nshuti mwese turi kumwe muri isaha muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tagishaka. Ikaze mu biganiro byo kuri nosa. Mu nkambi impunzi y'abarundi induta muri Tanzania, abavyeyi n'abanyeshure barinubira ku igihembwe cy'amashuri gitanguye abanyeshure batarahabwa ibikoresho by'ishure.
Gusaba UN ikadufasha ikabaha ibikoresho. Ndabasaba amakaye n'amakaramu n'ibirato n'utuhuzi.
Uwo ni umwe mu barundi baba mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, mu nkambi z'impunzi. Iyo nkuru hamwe n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhere i Buraya, aho inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya inegura cyane u Burundi, ivuga ko muri icyo gihugu habandanya ku icyo gihugu kibandanya kubangamira uburenganzira bwa muntu. Geoffrey Mutagoma aratwa.
Uwo mwanzuro wemejwe kuri uyu wa kane uvuga ko abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bahangayikishijwe no gutera ubwoba, gutoteza no gufata mu buryo budakurikije amategeko abanyamakuru, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Uwo mwanzuro wemeza ko itangazamakuru muri icyo gihugu rikorera mu bwoba kandi umwuka uharangwa utatuma haba amatora yizewe. Ubutegetsi bw'u Burundi ntibwabonetse ngo buvuge kuri uyu mwanzuro. Gusa mu minsi yashize leta y'u Burundi yakunze guhakana ibyo byose, ivuga ko idapfukirana itangazamakuru kandi itabangamira uburenganzira bwa muntu. Ibinengwa muri uyu mwanzuro w'umuryango w'umwe bw'Uburayi bije byiyongera ku byanenzwe n'ibindi bihugu binyuranye. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, icyegeranyo cyasohowe n'umuryango w'abibumbye cyavuze ko uko amatora agenda yegereza mu Burundi hashobora kuvuka izindi mvururu n'itotezwa ry'abadashyigikiye ishyaka riri ku butegetsi.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Handi naho Ukraine na Amerika kubijanye n'amatohoza, mugenzi wacu
Tim
aratubwira ibindi kuri inkuru.
Yeah, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Ukraine yafunguye amaperereza abiri yerekanye no kuba yerekeranye no kuba hari abantu banekaga wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibe muri Ukraine, Marie Jovanovich. Aya makuru yamenyekanye biturutse ku muntu ukorana bya hafi na avoka wa Perezida Trump wa Amerika. Uwo mugabo Lev Parnas yasobanuye ko Perezida Trump yari azi neza ko hari gahunda yo gushyira igitutu kuri Leta ya Ukraine ngo itangize amaperereza yari gufasha Perezida Trump mu rwego rwa politiki. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'Inyamerika MSNBC, Lev Parnas ejo ku wa gatatu yagize ati Trump yarazi rwose neza ibiri kuba. Muri icyo kiganiro Parnas yashimangiye ko Perezida Trump yabaga azi neza ibijyanye n'ingendo ze. Ikinyamakuru cya New York Times nacyo cyasubiyemo ibyatangajwe na Parnas, aho yagize ati ndahiye nivuye inyuma rwose ko Perezida Trump yarazi ibyo Rudy Julian yarimo gukora muri Ukraine. Parnas yavuze ko akazi ke na Julian muri Ukraine kwari guhura n'abayobozi bakuru b'icyo gihugu mu rwego rwo gushaka ibimenyetso bishinja ruswa Joe Biden n'umuhungu we Hunter Biden wakoreye ikompanyi ya gaz mu gihugu cya Ukraine.
Urakoze cyane Tim, ishimwe kuri iyo nkuru. Urakoze cyane. Reka tuje mu Bushinwa, aho Bushinwa na Amerika bwaraye businyiranye amasezerano ku bucuruzi nyuma y'amezi 18 ivyo bihugu bitumvikana ku ngingo nkuru z'ubucuruzi hagati yavyo. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Leta y'Ubushinwa iratangaza ko yishimiye amasezerano y'ubucuruzi y'agateganyo icyo gihugu cyasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikavuga ko ibihugu byombi bigomba kurangiza ibibazo bihangayikishije impande zombi. Perezida Donald Trump wa Amerika yarayasinyanye mu masezerano na Minisitiri w'Intebe w'Ubushinwa wungirije Li Yu mu rwego rwo gukemura amakimbirane mu by'ubucuruzi amaze amezi 18 hagati y'ibyo bihugu biri ku isonga mu bukungu bw'isi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa, Geng Shuang, yabwiye itangazamakuru ko ayo masezerano azagirira akamaro ibindi bihugu ku isi. Yavuze ko agaragaza ubushobozi bwa Amerika n'Ubushinwa bwo gukemura ibibazo hagati y'ibihugu byombi mu nzira y'imishyikirano, uburinganire n'ubwubahane. Perezida Trump wa Amerika we yavuze ko aya masezerano ari yakomeye kurusha yandi yabayeho ku isi, yemeza ko azayigeza ku mahoro arambye. Gusa aya masezerano ntiyakuyeho imisoro Amerika yashyize ku bicuruzwa by'Ubushinwa. Amerika iravuga ko iyo misoro igomba kugumaho kugeza Ubushinwa bushyize mu bikorwa ibyo bwiyemeje.
Radijwi rya Amerika ubunaho tuje mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kane umucamanza muri sentare nkuru y'u Rwanda yaburanishije urubanza Dr Jean Mugande rwibasira aregamwo urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda kumwirukana mu kazi bidaciye mu mategeko. Mugenzi wacu Eric bagira ubusatu tubwira ibindi kuri iyi nkuru.
N'urubanza urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda rwajuririye nyuma yo gutsindwa na Dr John Mugande rwibasira ku rwego rwa mbere. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko muganga Mugande rwibasira yirukanywe n'urugaga binyuranije n'amategeko. Abahagarariye urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda Maître Florida Kabasinga na mugenzi we Maître Jean Moïse Mugabo n'abandi bavuga ko urukiko rutakagombye gutesha agaciro ibyakozwe n'urugaga baburanira. Bavuga ko urugaga rwashyizeho komite eshanu zitandukanye zigizwe n'abaganga 60 bo gusuzuma no kwemeza amakosa ndetse n'ubushobozi bwa Dr John Mugande. Abo banyamategeko bakavuga ko urukiko rwa mbere rwari bubanze gusuzuma niba hari aho urugaga rwarengereye mu gufatira ibihano uyu muganga wavuriraga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Baravuga ko mu baganga 60 bose bitumvikana ko haba hari ikibazo kidasanzwe bari bafitanye na mugenzi wabo uburana n'urugaga. Bagasanga mbere yo gufata umwanzuro urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwa rubanze rugahamagaza bamwe muri abo baganga basuzumye ubushobozi bwa Dr Mugande. Bariko mu rukiko ko rwafashe imyanzuro ku rwego rw'abaganga nyamara rudasobanukiwe imikorere y'abaganga na cyane ko ngo urugaga bunganira rutari ruhagarariwe. Maître Kabasinga na mugenzi we Maître Mugabo n'abandi baravuga ko mu rwego rw'itegeko ry'umurimo byakumvikana ko Dr Mugande yirukanywe bihabanye n'amategeko, ariko mu rwego rw'amahame y'imyitwarire ku bari mu rugaga ngo byo birahabanye. Urugaga rurega Dr Mugande uburangare bwaviriyemo umubyeyi wabyaraga gukurwamo inda ibyara umwana byaye agahinduka debile cyangwa akagwa ry'ingenekereje mu rurimi rw'Ikinyarwanda rukanamurega undi mwana wapfuye avuka. Kuri ibi by'urugaga rumurega umukoresha ashobora kutabibonamo amakosa, ku rugaga rukabifata nk'amakosa akomeye. Ahawe ijambo Dr Mugande yavuze ko yatangiye ahabwa ibihano byo mu kazi kuva mu ntangiriro z'umwaka 2016 ku buryo ngo n'umushahara we bahise bawuhagarika. Avuga ko yanditse abaza impamvu maze asubizwa nyuma y'amezi 6 bamubwira ko ibyo ajurira nta shingiro bifite. Avuga ko igihano kirangiye mu kwa 7/2018 yahawe uburenganzira bwo gusubira mu kazi, ariko noneho mu bitaro bya Masaka mu mujyi wa Kigali. Muganga Mugande avuga ko aho yagatangiye akazi ngo yasabwe kubanza kujya kuvugana na Dr Emmanuel Rudakemwa wari wasimbuye Dr Emile Rwamasirabo kugukurira urugaga. Aho ngo bahise bashyiraho komite zo kugenzura ko adashoboye. Avuga ko ubwo yabaregaga mu rukiko urugaga rwagumye kwanga kwitabira amaburanisha yose bituma umucamanza ruburanisha na ruca badahari. Uyu muganga yakunze kumvikana yikoma Dr Rwamasirabo wayoboraga urugaga icyarimwe n'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal kubagamira kuri ibyo bitaro. Mu magambo ye yagize ati Rwamasirabo niwe wanyiyirukaniye imbaraga zose yari afite azindundaho ati uyu munsi wa none kuba ngifite agahenge nuko natanze ikirego mu rukiko. Yavuze ko ubwo Rwamasirabo yari akwiye urugaga yungirijwe na Rudakemwa waje kumusimbura nta komite isuzuma imyitwarire bahaye agahenge. Maître Cyril Kayiranga umwunganira yabwiye urukiko ko igihe ruzaba rwiherereye rucukumbura ruzasanga uwo yunganira urugaga rwaratangiye kumukurikirana nyuma yo kubona ayo makosa yakoze mu kazi. Nyamara ngo urukiko rwa mbere rwayatesheje agaciro runamugenera indishyi zo kumwirukana. Uyu mwunganizi yavuze ko umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe umwanya uhagije maze asesenguye asanga nta kimuhama. Yasabye gukomeza gutesha agaciro ibyemezo by'urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda. Yasabye mu magambo ye ko kubera gukomeza kumushora mu manza z'urudaca banamutesha umwanya, urukiko rukuru rwagenera indishyi z'akababaro uwo yunganira ndetse n'amafaranga yikurikirana na rubanza by'igihembo cy'umwavoka. Maître Kabasinga umwe mu bahagarariye urugaga asubiranye ijambo yabwiye umucamanza ku rugaga rwakoze iperereza ryigenga ku mikorere ya muganga Mugande kandi ko ntawe bari bafitanye ibibazo byihariye. Naho Dr Mugande atabo baganga 60 bararengana ni raporo yashyizweho imikono n'umuntu umwe gusa. Yavuze ko hari raporo zakorwaga n'abaganga babaga batumijwe na Dr Rwamasirabo muri komite kubera kutazumvikanaho ntizijya ahagaragara. Maître Kabasinga ariko akamusaba kubitangira ibimenyetso bikava mu magambo. Kundi kiza akababara umuganga Mugande asaba abanyamategeko bahagarariye urugaga basabye kutazaziha agaciro kuko ngo n'urukiko rwa mbere rutazihaye agaciro. utagumye kuri rubanza gusa uburangare bw'abaganga bwo ntandaro yize impaka sumwe hariko warwo kugeza mu munkiko harimo izindi manza nk'urwo umubyeyi urega ibitaro byitiriwe umwami Faisal ariko abaganga baho bamuhaye raporo uko arwaye kanseri y'ibere bikarangira ibitaro bya gisirikare bya Kanombe biribanza ariko nyuma bikaza kuboneka ko atari byo hari ndurundi rubanza narwo kubizamini byapimwe ku murambo hagamijwe kumenya icyateye urupfu ibi nabyo byakozwe n'umuganga wavuriraga mu bitaro byitiriwe umwami Faisal kandi bikomeje gukurura impaka kuko abanyamategeko muri urwo rubanza bavuga ko byakozwe n'umuntu utabifitiye ubumenyi buhagije urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda narwo rukemeza ko nta nzobere zaminuje kuri urwo rwego zihari mu Rwanda icyemezo kizafatwa mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka aha bagira ubusaji bw'irya Amerika ikigali
Eric bagira ubusa turagushimiye tukubitire muri Tanzania mu gihe uburuhuko buheze bamwe mu banyeshuri bo mu mashuri shingiro mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania baridoga yuko batararonswa ibikoresho bikwiye ni mu gihe abandi bigira munsi y'ibiti kubera igiharuro cyabo kirenze umenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Joven niwe yaduteguriye inkuru
Amakaramu nkuranda yavura nka bicyundane.
Shingiro gigamwe abana batuye bamwe mu banyeshuri bo muri iyo shure shingiro bavuganye n'iyo rya Amerika bemeza ko kuronka ibikoresho byo kwishure ari kibazo gihambaye cyane muri iyi minsi. Amashira hamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri nayo amaze kiringo cy'umwaka wose atabaronsa imfashanyo.
Nkanje batangwe kuzuvuga ngo tuzoronka uniforme n'ishika mu gatatu. Tuzategera bashavuga gusara aje n'uzahagunze. Ye twategeye twarabuze
kubahagera nko igice kigahera bataduha usubiye kuduha amakaramu n'amakaye ugasanga tuhaye tugenda turadandaza nk'ubushaza tugura amakaramu
mfate nk'umwana uno mwaka hoho nta n'ikintu na kimwe kweri badufashije kiretse nyine amakaye yonyine kandi ariho n'abataroshe
umwigisha kuri iryo shure ritoya mu nkambi ya Nduta yavuze yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshuri harimo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikoresho resho ari bimwe mu bituma benshi batamenya bagahumurira guheba amashure
cyugeza bigisha ibazo nshaka kuba duhura navyo hano ku mashure cyaje cyambere ni giharuro kirenze abanyeshuri no murengera bigatuma umwarimu iyo turiko turigisha adashobora gukurikirana abana neza aho muri abo banyeshuri hari abanyeshuri bicara hanze hari abanyeshuri bicara hasi nta bijya twitara repetitre no kuvuga zige ntebe bicara ko ninge cyane ikindi kibazo kihari na abanyeshuri kutagira imyambaro abanyeshuri rero ko yatamwambaro wa serivisi byo cyitwa ni informe usanga umunyeshuri naho yovuga gatoro kishure agakarota n'icyo gihe ndashaka kumenya ko umunyeshuri yakaroswe zo kubwibaza ati naho umubona yarengere yari ati n'umwari mu mugenzi wawe urukere bw'amakaye abanyeshuri ashobora gutonda umaze ati nta makaye ifise wahamagara umubyeyi wiwe uwo mubyeyi akaca guhinyisha ugati n'ejo ko atamufise nkura ni mu dutabarize amashyira hamwe nayo nyene hano mu ikambi aratanga amakaye ariko si kenshi ayo makaye azosanga kwinjigwa biga turagerageza gukora uko bishoboka byose tukatira ibyigwa bitatu bine mikaye rimwe ariko naho nyene ndibikwira aho rero tukaza tugira ko dusaba nk'amashyirahamwe na cyane cyane nk'ishyirahamwe rijejwe indero hano mu ikambi igarukira indero y'abana
bamwe mu bavyeyi bacumbitse muri iyo nkambi bavuga ko iyugarwa ry'isoko rusangi bibabangamira mu kubonera abana babo ibintu bikenerwa mu ishure
mbona naho iyo bari iyo soko bayuguruye ngano niyo urumva ari ihuriro rya bose urumva niho tugurira ibintu urabona nk'aba bana uduhuje tw'umwana urumva ntawe turonka igisukuri zewe ndosaba iyo soko ko bojugurura je niko ndosaba n'ukuri badufate nk'uko batwakiye badufate nk'uko batwakiye badufate neza
n'ugusaba iwe ni kadufasha ikabaha ibikoresho ndabasaba amakaye n'amakaramu n'ibirato n'uduhuje
ntibyoroshe gose kuko turazi nk'ibyambagwa ndabona yuko umengo nticyoroha vrema kuko usanga abana bagenda ku ishuri ugasanga baguma muri ka kambaro kamwe ka kandi nyene urumva bagashika nyene kapfumbagaye hanyuma mu nyuma naho ugasanga umuntu aranakenye n'isabuni yo kukamesura nyagahuzo rero urumva ugasanga rero ntitworoherwa kuko urabona nta umuntu atarukira nta umuntu aja hirya hino hino ngo umuntu aronde icyo yo kwifashisha nzo ngorane duhura na zikwe
Johnny Makarebera ni umuvugirizi w'ishyirahamwe Save the Children yita ku burezi mu nkambi ya Nduta iryo shyirahamwe kandi niryo rijejwe ibibazo by'abanyeshuri
kila mwaka hapa kwenye kambi ya Nduta tunasaidia watoto takribani 2500
urukumwa kutashe dushoboye gufasha abanyeshuri shule ibihumbi bibiri magana atanu ariko abakeneye imfashanyo barenga ibihumbi bitandatu nibo usanga bakeneye imfashanyo mu nkambi. Aba rero bidoga nabo nibo gisanga bataronse izo mfashanyo kubera urabona yuko ishyirahamwe ryacu ridashoboye gufasha bose, ariko twifuza yuko abakeneye imfashanyo bose kuzironka nk'uko bigenewe. Turiko turafatiye ingingo rero kuraba yuko mu myaka iza twashobora gufasha abana bose bakeneye imfashanyo
kadi ambazo siku zinazidi kwenda mbele tazidi kuwasaidia wote kwa pamoja.
Ishyirahamwe Save the Children ivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashuri shingiro 11 yigwamo n'abanyeshuri 8500. Abayobozi baryo basigura ko rifasha abanyeshuri bo mu mashuri ndwi gusa, ayandi mashuri 5 nayo afashwa n'ishyirahamwe Caritas. Ku bw'iyo mpamvu iyo shyirahamwe ritabariza hasi kongera ingufu yo gufata mu mugongo amashyirahamwe ajeje ibibazo by'abanyeshuri n'uburezi mu nkambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu kugira abanyeshuri bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru n'ibiganiro ku Ijwi rya Amerika birabandanya. Imyuga itandukanye irafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwabo. Ni muri iyo ntumbero wo murundi yitwa Shakira Mugisha, umuhinga mu gushushanya canke gucapa, yashinze ishyirahamwe ry'abacafyi ryitwa Shark Art, yishinze gufata abakiri bato mu bijanye gufasha abakiri bato mu bijanye n'umwuga wo gucapa. Amaze kubironkera udushimwe ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu. Ari Bujumbura mu Burundi yavuganye mu kanya na mugenzi wacu Fidel Nyongabo atangura yidondora.
Jennifer Shakil Mugisha aba sazwe nkora umwuga wo gushushanya ariwo bitwa ari gucapa. Abashushanya ibintu bitandukanye, abashushanya na peinture na dessin digital aribwo buhinga bugezweho umuntu acapisha imashini. Ego niko novuga
icyo cyumviro cyakujemo gute?
Icyumviro canjemo mu isanzwe nahora ncapa ndi jenyene muhira niyugaranye mu cumba ugasanga ndakora uducapo tumwe two ku ishuri tw'abanyeshuri, hama buhoro buhoro niho nagenda ndabona umenga nogira club ku ishuri y'abanyeshuri bakunda ibintu byo gucapa kubera bahora bazana ndabacapira. Ama niho natangundere iyo club yo ku ishuri niga kuri lycée municipale ya Rohero, hama cha tutangurira club ya art yitwa Shark Art nyene, hama tutatura partaja ni kuvuga gusangira ubumenyi nari mfise hamwe n'abandi bajene nka jewe. Ego buhoro buhoro rero niho twaciye dushinga rero Shark Art haciye imyaka itatu iyo club ihari ku ishuri.
Iryo shyirahamwe mwarishinze ryari?
Twarishinze itariki 9 z'ukwezi kw'icenda 2016.
Hanyuma mufise imyaka ingahe?
Ufise imyaka 25.
Umwuga nk'uyo imyuga kenshi hari abantu bafite ubuhinga cyane mu bintu by'imyuga, mugabo ugasanga biragoye kubigiramwo uburyo bwo kwibeshaho no kwiteza imbere. Kubiberekeye mubona bibashimisha, murashobora kwibeshaho mukoresheje bivuye mu byo mushushanye?
Ego novuga yuko bishobora kutubeshaho kubera urumva umuntu uri wese ari promoting mu bintu asanzwe akora arabimenyekanisha. Uko twatanguye tuza turerekana utuntu tuza turacapa buhoro buhoro niho twagiye turashira ku ma reseaux sociaux, tugenda turaronka abantu bagenda batwandikira bafise ibyo bashaka gucapisha nk'abafise iminsi mikuru, ama anniversaire, ama mariage, akaba ari ibintu bikunda rero kuba kenshi ugasanga rero hariyo abantu bashaka ko umuntu abacapira canke amashyirahamwe amwe amwe usanga afise gushaka kumenyekanisha ibikorwa by'iwabo, ugasanga uraduhamagara kugira tubacapire ibyo bintu byabo baba bafise.
Murafise abantu mu higanwa hariho yandi mashyirahamwe n'abandi bafise ubwo buhinga?
Ngo novuga ko ahari hari amashyirahamwe amwe yagiye aravuka inyuma y'iwacu n'andi usanga yari yaraje imbere y'iwacu,
urumva usanga uri kuhiganwa n'abandi bari basanzwe bahari bari nga
mwitandukanya gute kwishira hamwe biberekeye nayo yandi mashira hamwe
twebwe ishira hamwe giwacu ikintu no vuga nuko rikora ubuhinga bugezweho ibintu byo gucapa mu buhinga bugezweho ariyo art digital bayita mu cyongereza bayita bon mu gifaransa bayita art digital niko no ivuga ama digital painting ni mu cyongereza akaba ari ibi inye kenshi usanga benshi bagenda barakoresha mu bitabo bakoresha mu bintu nk'ibi bipankarte byo mu mabarabara yego nico novuga yuko twiye dutandukanye n'abandi kuko abandi ahanini bacapisha amarangi cyane gose hamwe n'amakreyo
yego tuza ku mirongo ya telefone dufite Dieudonné uratwumva
yego ndabumva
uri he Dieudonné
mbonde muri komine Kiremba intara ya Ngozi
ufite ikibazo bazo mutumire cy'imvi
nari ufite ikibazo uko je iyo entreprise yiwe yanjyoheye kabisa cyane nasanga mwazi kintu yo bari karategurira abantu babazene shomere ko yatubona yuko mu Burundi aribo beti cyane ibintu nkizo zo zimenyereye hanze y'igihugu nashaka kumubaza ati ni ikihe kintu yo bari karategurira abajene shomere bo mu Burundi kugira natwe tugende tumugambi cyane uko je umugambi yiwe wanjyoheye cyane
ego gerageje kubishura muri runo mwanya tuko turaraga nyine tugira ico bitwa ama pepiniere hagati mu gihugu ntara zimwe zimwe kugira ngo abashobora ababikunda bari iyo bashobora kuza bari yandikisha muri ayo ma pepiniere bakaronka ama formation amwe amwe mugabo urumva ico gikobo gisaba uburyo umuntu yakaba ariko araraba ukuntu yorondera uburyo buhagije kugira ashobore gukora ico gikorwa ashobore gushira ayo ma pepiniere ruguru kuko urumva gushika ubunyabo dufise ino dufise tumaze guforma abagera kuri 60 urumva abo bose barashobora kuguza muri ayo ma pepiniere kugira ngo bashobore gufasha abo bohiyo
ndibaza kwa insigura guhaye igushimishije Dieudonné dufise Emmanuel kandi ku murongo wa telefone Emmanuel uri he
ndi Kigali mu Rwanda
yego ikibazo cy'imviro
nene kibazo nashaka kubaza uwo mutumire
yego
iryo shuri baba barashinze ryaba ritanga akazi ku bene gihugu cyane nk'urubyiruko ko nta kazi kaboneka mu rubyiruko ko usanga nk'inkatsi no mu Rwanda tuba twarabuze nk'akazi kandi twararangije kwiga ugasanga nyine ni ibintu by'ikibazo
jeno vuga yuko abo bose ndiko ndababwira bashaka kuri 60 urumva abo bose n'abajene n'ugwaruka nyene n'abantu bafise si imyaka 25 novuga ko twagiye turafasha urumva bamwe n'ivyo bibabeshejeho bakirihira amashuri n'abandi usanga ari bwo buzima babayemo batari ku ishuri arivyo bakora imisi yose ubuzima bwa misi yose
ikindi kibazo
uyi alo
ikindi kibazo nakubazaga ese nibiramuka bigenze neza wazashaka ukuntu wagura imbibe ku buryo uva no mu Burundi ukagera no mu bindi bihugu
yego urumva ibyo byose nibijyana ariko ndavuga yuko byose bisaba uburyo kugira umuntu agira amapepiniere hose urumva twavuze ko dutangura hagati mu gihugu mu ntara hama tukagenda turaduga no hiyo no muri East Africa hose
rwose igikorwa watangije Imana izakigufashemo ni ibintu byiza bizafasha benshi murakoze
cyane
hanyuma ku byerekeye uwo mwuga wawe ubwo buhinga nk'ubwo bwo gushushanya mubafasha gute n'ubuhe buryo mufise
novuga yuko mu bisanzwe ukuntu dusanzwe tubafasha turarondera ico biswe amafinancement ayo mafinancement rero akaza ari mu bisanzwe ni nka projet du présente hama tugafrezenta projet ironka amafinancement ayo mafinancement ivyo bikorwa bikaca bikora abo bajeune kugira ngo bashobore guhembwa a travers ayo ma projet urumva buri mujene wese acahembwa biciye mu gikorwa aba yakoze rero ayo mafaranga ahembwa akamufasha gukora ibindi bikorwa byo ku ruhande
iyo mukoze ivyo bishusho ivyo bicapo murabona abantu bavyirukira bavyijukira kubigura
yego novuga yuko ubuunye biratanguye gutera imbere mu Burundi kuko mu myaka 3 iheze tugitangura mu ntango byari ibintu bigoye cyane gose wasanga uri kurabura ahantu udodora canke ahantu uja kuko abantu bose bafata yuko ku kazi ari akazi k'abantu bato abantu bo hasi badafite amashuri mugabo novuga yuko buhoro buhoro uko twagenda turabereka ibyo dushoboye n'ibyo dushaka gukora byagiye biratuma tugenda turaronka abantu.
Wavuze ko wize kuri Lise Municipal de Rohero ibujumbura, wize ibyo byo gucapa canke wige ibindi ibyo gucapa bikazamwo mu nyuma?
Oya, urumva nize science ama mu nyuma ngeze muri university niga construction.
Ego kuvyerekeye ibyo no kwita droit de propriété intellectuelle gukingira ubwo buryo bwanyu ubwo buhinga bwanyu kuko kenshi abantu barafatira ku bandi bagafata ibyakozwe n'abandi bakabyiyitirira mubona uburyo bitunganijwe mu Burundi bibakingira.
No uvuga yuko nino biriho nawo bitaramenyekana cyane, urumva urashobora kugenda ukabyandikisha umaze kubyandikisha ibintu by'iwawe bikabandanya biri protege.
Hanyuma buraja mu nko mu makoraniro yo mu karere canke mpuzamakungu kuvyerekeye uwo mwuga wo gucapa?
Ego
haraho mumaze kuja mwo tubwira?
Ego ndamaze kuja i Nairobi mu higanwa ryabaye ryitwa African Design Art Awards. Niho novuga yuko ariho natwaye ikomeye, hama hari yindi narindimwo ino ibujumbura yari isanzwe iri organize na Free Press Unlimited ari ONG ikongera ikaba na radio y'aba Hollande, hama mu nyuma hari yindi narimo yo mu Rwanda yitwa Free Zone.
Ego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Prosper batumva.
Ndabumva
uri he?
Andi Carlos
mu Burundi.
Ego mu Burundi.
Ufite ikibazo ikimviro?
Nataka kumubaza imirimo yiwe asanzwe yirangurira hehe uwo muhinga?
Nsanzwe ndayirangurira i Bujumbura muri quartier yitwa Kibenga.
Hanyuma nibyo wibwe cyane n'impano wavukanye?
Oya, navuga yuko ari impano navukanye ko je nizi byo kubaka ibyo gucapa amaplaya amazu.
None ntanu uwo warategekanije wo kwigisha abandi atoba babishoboye?
Ego hariho aho nyene ndababwiye mu Kibenga naho nyene.
Abisabwa iki none kugira ngo umuntu ashobore kwashyira?
Bisabwa yuko umuntu aza kwiyandikisha, uriyandikisha uzana photo passport, hama ibisigaye ubwezo bagaca babikubwira ibiba bikenewe bindi byose, hama bakaca guha n'ikarata igufasha kugira uzurashobora kwinjira.
Nakoze nibaza ko Prospera anyuzwe. Dufise kandi ku murongo wa telefone Samson uratwumva? Uri he?
Ndi nganye ne nanje hafi ya yongaho nyene ndahihaki ayo Bujumbura.
Yego ikibazo icyumviro?
Cyumviro nagira mbaze wo mutumire yuko umuntu sika kugira gucapa yuko bikunda.
Yuko bikunda ko umuntu yiga gucapa?
Kwiyandikisha.
Yego birakunda. Uri umuntu ari kure naye nibagiye ufise ukoresha ico bitwa Facebook, urashaka kuja kuri Facebook ukandika Shakar, hama ugatebuka ukandika ubutumwa bakakwishura bakakubwira ibindi byose bisabwa.
Banyanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye mwese.
Alhamisi Januari 16 mwaka 2020 kutoka Washington.